Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aheruka kubuza abanyagihugu bo mu Rumonge kugurisha amatongo ku banyamahanga abize amategeko babivuga ku iki. Iyo ngingo ifise ingaruka iyihe ku banyagihugu no ku gihugu. Kaze mu kiganiro ku isoko cyo kuwa 15 mukakaro mu 2023 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Haraheze indwi hari ku munsi wa gatanu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yari yagendeye komine Bugarama ari kumwe n'abandi bashikiranganji bane. Martin Niteretse yabwiye abanyagihugu ko atawemerewe gusubira kugurisha itongo ku munyamahanga.
Ari ingeso yadutse mu karere ka Rumonge kandi kuri Bitrayibirat kunkengera z'ikiyaga nirwa muragurisha amatongo yose muhereza abanyamahanga bigurira ndetse bintu ndashaka uwabisinya dushanda mu rukabura y'amahanga n'abaje kubaye iyo bajijwe intwaro cyane cyane mugurishe muzoca mujyane ko mbona baruce bubaka amakorotini iyo muzosubira muzoca mujyane ubu twese twoja muri uwo mugambi wo kugurisha n'abanyamahanga Burundi buzosubira kwitwa Burundi ryari mwabugurishije bwose kubera umuntu aho w'amafaranga kwegeranya amafaranga mugabo tutubwenegihugu utujyane murazonyera iyo muzoca mujyane ndabwiye ntababeshe amafaranga murayaronka kanezerwa mugabo igihugu mukibuze mugitakaje byose bizaba bihagaze abahanure yuko ibyo bintu byo gukunda amafaranga cyane mwubiheba.
Jeremy Minani arongo uyu mugambwe RDB akaba yarize n'amategeko avuga ko ingingo zihonyanga ibwirizwa shingiro atakibanza zategerezwa guhabwa.
Ingingo y'umushikiranganje yo kubuza abantu abanyamahanga kugura amazu cyangwa amatongo mu Burundi ningingo iciye kubigena n'amategeko kubera ko ibwirizwa shingiro ryacu rirasigura neza yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kugira amatungo no kuyakoresha icyo bashatse. Kugira amatungo rero bisigura yuko ufite uburenganzira kugurisha amatungo ku muntu wese ushaka. Ubwirira abanyagihugu ati murafite amatungo mugabo n'umushobora kuyagurisha ku munyamahanga ubugabanije ubwo burenganzira bafise ku matungo yabo. Ibyo rero ntibiri kuri ibwirizwa shingiro. Yaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yiyumvira cyane yagomba kwibuka yuko hari abanyamahanga bafise amatungo mu Burundi bafise n'amazu mbega ucubibaka. Mbega utabibatse uca usigura gute ko abanyamahanga bamwe bafite uburenganzira bwo kugira amazu n'amatongo abandi nabo badafite uburenganzira bwo kubigira. Yaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yarazi urubibe rwo uburenganzira afise bw'ububasha afise aho bugera ikiciyumviro ntiyari kugishikiriza ku mugaragaro kuko ni nk'ingingo aba yafashe. Ikiciyumviro ahubwo yari kugishikiriza umukuru w'igihugu ha mukuru w'igihugu akaraba ko kibereye umukuru w'igihugu abonye kibereye akacikiriza n'amashinga amateka ikaciga hamwe ikakigira itegeko ribaye itegeko rero niho rica ryubahirizwa n'abanyagihugu naye ubundi ibyiyumviro by'abashikiranganji b'umukuru w'igihugu ntacyo biba bimaze iyo biciye ku bwirizwa nshingiro. Izi ngingo zaba izanditse cyangwa izo ku muntu waziba zafashwe n'abashikiranganji ziri imbere ya sentare mwijejwe zica zigirwa imfangusa iyo ziciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Eka mbere zirashobora no gutuma abazifashe bakugwa mu buzi. Aha biratangaje kubona umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu akiri mu kazi inyuma y'ingingo afata akazitangaza bigaragara ko zishyiriye kubiri n'amategeko. Aha twafatira ku ingingo yo kubuza abanyamahanga kugura amazu cyangwa amatongo mu Burundi twafatira kandi ku ingingo yo aherutse gufata yuko atamwana se atazwi azosubira kwandikwa mu bitabo by'abana bavutse mu bihugu kigendera ku mategeko. Ikintu kitaburijwe n'amategeko kiba cyemewe. Ntushobora kwiyandukiza ngo uzane ibintu bivuye mu mutwe wawe ngo ubihindure amategeko.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Jeremy Minani abona kwiyo ngingo ishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi be no ku ishusho ry'igihugu.
Twashaka twibuse umukuru w'igihugu n'abashikiranganji biwe kambere n'abakozi ba leta bose yuko mwene izi ngingo bafata kenshi na kenshi kiretse yuko zihisura mbi igihugu ziragira n'ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku butunzi bw'igihugu. Ho nk'ingingo yo kubuza abanyamahanga kugura amazu n'amatongo isigura yuko hari abanyamahanga benshi batazashobora kuzana imitahe mu Burundi kubera ko ntushobora kujana umutahe mu gihugu utarekurewe kuhatungira amatungo kuhagura inzu cyangwa kuhagura itongo ntushobora gushinga uruganda mu gihugu utarekurewe kugura inzu cyangwa kuhagura itongo. Rero izi ngingo ku byukuri biramaramaje kubona aba bantu bazifata ntibakugwe mu kazi n'ababashize mu mabanga basi ntibafate ntibagifate n'akanya ko kuzikosora wabwira abanyagihugu yuko ibyo babwiwe atari byo.
Ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuganza ivyiwe bimwegukira, nta ushobora kwakwa ubwo burenganzira kiretse ku neza y'igihugu ku byavuzwe bikongera bigategekanywa n'amategeko, kandi abanje gushumbushwa bikwiye kiretse iyo ari ugukurikiza urubanza rwabaye ntabanduka. Ingingo ya 59 nayo ivuga ko umunyamahanga wese aba mu Burundi ategerezwa gukingirwa mu buzima bwiwe no mu matungo yiwe nk'uko ibwirizwa ribitegekanya. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 15 mu kakaro mu 2023. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, ndabakengurukiye mwese mwaduteza biri naho ubuta.
Cyari ikiganiro ku isoko.